VOA. Iyi ni ijwi rya Amerika. Turabaramukije nshuti namwe bagenzi turi kumwe kuri uyu munsi w'Imana itariki 8 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2016 muri studio muri kumwe nanje Aloise Bigirimana. Hano ni Washington DC ndabaramukije ndabahaye ikaze mwese mu biganiro byacu byo kuri uno mugoroba.
Utegrande mu isoko hapfa abantu benshi kandi muri abo bapfa nta bwoko nta mutumba uba wacaguye hapfa abantu mu kivunga bishobora ko umuntu yakoze icyo kintu ari misiyo aba yarahawe yikubwira hapfa abantu benshi agira ibyo yerekana kuri uwo yamutumye.
Uyo ni Ernest Nduwimana arongoye zone Buterere ni nyuma ya grenade yatewe muri zone arongoye. Iyi nkuru cyo kimwe n'izindi turazibashikiriza mu kanya. Abantu babiri nibo baraye bagandaguwe mu gisagara cya Bujumbura yahitanywe na grenade yatewe muri zone Buterere mu buraruko bw'igisagara cya Bujumbura. Uwundi nawe yarasiwe muri zone Musaga mu manuko bw'igisagara cya Bujumbura nyene. Ni inkuru dushikirizwa na Fidelite Ishatse.
Mwe muri abantu bapfuye yitanga na grenade yatewe mu gasoko kari muri zone ya Buterere. Aho gasoko rekiwa bagika burimbo rigabura Buterere ya mbere na Buterere ya kabiri. Abaye muri iyo soko batubwiye ko iyo grenade yatewe nk'igice isaha imwe y'ijoro irenga.
Ilikuwa ni saa moja na dakika kumi.
Hari mu masaha moya n'iminota cumi niho yatewe. Igiterwa abantu barahondaga aho nyene umwe niwe twabonye ikiziga abandi barakomeretse baca batwara kwa muganga.
Iyo grenade igiheza guterwa hari abanyagihugu bari muri ico kibanza bakubaguwe maze batabagwa n'abasirikare nk'uko tuviganirwa n'umwe bari muri ico kibanza.
Kwenye mda mdogo ndo tukafata tunaona saifu mbonera kure ndo akafata.
Hachi ya kanya niho hacha hazi mbonera kure hacha watangula kukubita wanu wafata wanu waba hongotela mbonera kure nizo za tangu yekuzi ya wa polisi wacha wala kudikiri munuwe sapisaka sakoshi kumugongo niwe ya chafatu kwa kakubitu kwa babu ya kariwe waleko wala nyegeza ama grenade kwa ima masakoshi ya wa sirikari wa shitirero babu za yuku jayutumbi kani ko awanu waguma wafatu kwa kandi ataki wagiri wacha wasa wako awafashwe wale
kuku.
Amakuru twakuye umuryango w'umuntu yitavye Imana yemeza ko uyu muntu ari umukenyezi azwi ku izina rya Uwimana Diane. Umuryango we bavuga yuko yaragiye muri ako gasoko gusuma asize umugabo n'abana batatu. Urongoye zone ya Buterere Ernest Nduwimana yazinutse ahabereye iryo bara maze agisha inama abanyagihugu asanze. Mu byo yababwiye harimo kuba ateye grenade yari yatumwe kwica abantu benshi.
Uwabikoze nawe tuyibaza yuko yabikoze afite intumbero. Uteye grenade mu isoko hapfa abantu benshi kandi muri abo bapfa nta bwoko nta mutumba uba wacaguye hapfa abantu mu kivunga bishobora ko umuntu yakoze icyo kintu ari misiyo aba yarahawe yikubwira hapfa abantu benshi agira ibyo yerekana kuri uwo yamutumye. Yereka abazungu yuko abantu be ko barapfa amahera muyorere kuko ni misiyo bafite niko je no kivuga.
Muntu mbere komeza mu mutekano mu Buterere umukuru wa zone Buterere yafashe ingingo zikurikira.
Tumaze tuzibukire gato baburaho batera baburaho bica dusebe rero nko ngahakunda kuba hari abantu benshi tutavuze ko isaha 12 ataruje nuje gusubira ahakwisa mariyo canke iri babara ryose gute mpande yose ko muranyuma kugira abantu bagurisha ibiziga buraho bace isaha 12 abafite tuntu bacuze kako mabarabara batoye bahejeje soko za kuri mwene usoje bugaye
igitigi nyezi nca bakomeretse mu Buterere twakibwe nshi gacu muvugizi y'ipolisi Moise Nkunziza aya tubwiye ko bagira kuri 12 bakomerekejwe n'iyo grenade yatewe aho mu gasoko mu Buterere ni muri komine ya Ntahangwa. Hagataho mu gipolisi batubwiye ko no muri zone ya Musaga komine muha mu manuko y'igisagara cya Bujumbura ko naho nyene amaso yasesetse. Uwitwa Jivan Dio kubwayo yahora akora umwuga w'ubushoferi niwe yishwe arashwe n'abantu bitwaje ibigwanisho bamutegereye ariko arataye ingeke isaha 3 z'ijoro kuko bagiye akari ku Musaga ngo icega cy'umuvugizi w'igipolisi abandanye yimenyesha. Mu gipolisi amenyesha kandi ko yaba uwateye grenade muri zone ya Butere canke washesha amaraso ku Musaga bose ntibaramenyekana. Yamaravuga yuko amatohoza yamaze gutangura ibujumbura mu Burundi Fidelite Ishatse jujya Amerika.
Mu Burundi kandi umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD uvuga ko udushimwe duherutse guhabwa Pierre Claver Mbonimpa atwara Prodehash na Marguerite Barankitse atwara Maison Shalom ari utwo gutera intege abagumutsi bafise intego yo gutembagaza ubutegetsi. Ariko abatavuga rumwe n'ubutegetsi babona ko ari agateka ku gihugu bagahamagarira nyabuna leta korohereza abo baronse utwo dushimwe kugira ayo mafaranga akoreshwe mu gihugu ku nyungu z'abarundi. Ni inkuru dushikirizwa na Eloge Wirikaneza.
Mwitangazo riherutse gusohorwa n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD rigasoma murava kuri radio na televiziyo z'igihugu. Umuvugizi w'uwo mugambwe yavuze ko kuva mu kwezi kwa kane umwaka uheze hatanguye igikorwa cyo gusambura CNDD-FDD na leta ukomokako, yemeje ko imigwi bitegura imwe iri mu gihugu hagati iyindi hanze yacu. Gelaz Daniel Ndabirabe yanasiguye ko dushimwe duherutse guhabwa babiri mu barongo ya mashirahamwe yigenga ahanira agateka ka kiremwa muntu turi muri iyo ntumbero.
Iyo migwi y'abanyepolitiki b'igikenye niyo yarayihaye agashimwe kitiriwe Aurora Prize. Margarita Barankitse kangana n'ibihumbi ijana vy'amadolari y'Abanyamerika yahawe ku giti ciwe, be n'umuriyoni w'amadolari y'Abanyamerika wahawe ishirahamwe ryiwe. Ibyo bikaba vyabaye ku igenekerwa rya 2024 ndamukiza 2016 mu gihugu cha Armenia. Irindi ishirahamwe rigizwe n'abashinga amateka ba Walloni Bruxelles mu gihugu cy'Ububirigi ryahaye agashimwe Petero Caravelle Mbonimpa wo muri APRODH kangana n'ibihumbi 10 vy'amahera y'Abanyaburaya, ayo nayo akabarenga gato y'imiliyoni 20 z'amahera y'Amarundi. Ubwo bushimwe bwose bwahawe abo bantu babiri burenze imiliyaridi 2 z'Amarundi, bukaba bufise insiguro y'inzira inyegeje yo kongera uburyo babagumutsi b'inkorabara kugira babandanye umugambi ugayitse wo gutembagaza inzego zitorewe n'abenegihugu mu Burundi.
Umugambi uri ku butegetsi hari n'ayandi matohoza bagize kuri abo bantu babiri bahaniye agateka kazi na muntu.
Mu minsi ya mbere y'imigumuko Margarita Barankitse yarajejwe ikigega cy'abagumutsi yasohoye amahera y'Amarundi arenga miliyaridi 2, bigasigura rero ko bene gutuma iyo migumuko bari hanze ubu babona ko bikenewe ko bongera kuzuza ibyo bigega, gutyo ibara ribandanye kurwa mu gihugu. Kubira aba Petero Caravelle Mbonimpa na bagenzi biwe ubu bari bageze aho umwansa ashaka, hakaba rero haciye hiyumvirwa inzira bocishamwo ayo mahera kugira baronke ingene babaho be no kuronka ingufu zo kubandanya maremendanya.
Umukuru w'umugambwe Abanyafrodebu abona ibintu bibiri muri iyi mvugo y'umugambwe uri ku butegetsi ishavu n'ubwoba. Leon Sengendakumana
na Kamara amaze n'agahomera abantu ariko jewe nta kintangaza kirimo, kuko abantu baterekwa intwaro ya demokarasi, abantu baterekwa ibijyanye n'agateka kazi na muntu, abantu baterekwa gutwara neza na bonne gouvernance mu France, abantu baterekwa iby'ubutungane, abantu bashira imbere igikenye, bashira imbere intwaro ya gisirikare. None wumva boshigikira gute abantu bariko batera imbere mu bijanye n'intwaro ya demokarasi yubaye kubaza gato yakazi na muntu muri byose na hose, ishira imbere ya byose umunyagihugu, ishira imbere ya byose ukumvikana n'abandi. Ni shavu baravize shavu kubona bari ngaho bitwa bariko baratwara imyaka 10 akabata muntu ashora kwiyumvira ko nawe mu bijanye gato yakazi na muntu bijanye na demokarasi yo bashimira. Icya kabiri ndibaza ko ari ubwoba, ubwoba gato ibi bintu byose turiko turakora burya bajya abantu bariko bishikana imbere bajya bashimira, kandi harimwo abakora n'amashyamwe mpuza makungu oni ibyaha nk'ivyo abikurikiranira hafi. Kibaza ati biriko biramenyekana impera n'imperuka tutashobora no kuzofata.
Kubwa rero nze ngenda ku mana ngo Burundi bwa rebukuye kwishimiriza nyabuna ko harababwo bagomwe n'amakungu, nayo leta ikabahamagara bagatahuka kugira ngo izo mfashanyo zifashe igihugu.
Uburundi bwa rebukuye ahubwo kuva hasi bukabashigikira, kuko abantu bazodutwenga bazokumva yuko arabashigikiye Abarundi kuvyo bakoze bigaragara iboneka neza, ariko abitwa ngo bari ku butegetsi akaba ariko barabigwanya. Uretse n'ibyo kubyogira ishusho urumva araronse n'uburyo bwari gukora ngaha mu gihugu, babona amahera y'agaciro turayakeneye nayo dufise yari gufasha rya maherano numvise menga sinamake naruvuze ndabira bayavuga yarayaruye zamasa yara make yufasha irya niteka ku gihugu. Kandi abantu nkabambo nimpa ibyo bakoze aha mu gihugu biraboneka, abantu nkabamara gato barangiza duga mu rugi gije ubaze hari nayo bahungiye naho nyine babandanya bakora ibyo mwene bijye. Tureke kuvuga ngo areke kwashimba bari bakuye ahubwo kubagarukana vuba bakabasubiza amashyira hamwe yabo bagakorera mu gihugu byose bigakorerwa ngaha mu gihugu.
Amashyira hamwe ya Podash ni Kigo Shalom birongowe na Pierre Claver Mbonimpa n'umufasoni Margarite Barankitse ari muyahagaritswe n'ubutungane bw'Uburundi kuva mu mpera z'umwaka uheze. Abayarongoye bagirizwa ko bifatikanije n'abashatse guhirika ubutegetsi bari kumwe n'abatunganije imyerekano yo kuyamiriza ikiringo cya gatatu cha president Nkurunziza leta yise imigumuko. Eloje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Akoze Eloje. Inyuma y'umwaka uheze Burundi bwinjiye mu bibazo by'umutekano muke, gushika n'ubu mu ntara z'uburaruko ziracafise impunzi nyinshi hanze y'igihugu cyane cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Leta y'u Burundi herutse gushikiriza ibiharuro by'abahungutse mu ntara zimwe zimwe harimo n'intara z'uburaruko. Jean Bosco Ndarurinza dushikirize icyegeranyo cy'ivyaranze izo ntara z'uburaruko.
Imbere yuko umugambwe CNDD-FDD utangaza ko ushize imbere Petero Nkurunziza umukuru w'igihugu ngo userukire mu matora y'umukuru w'igihugu mu ntara z'uraruko na cyane cyane mu ntara ya Kirundo harabonetse cyane abantu benshi bahungira mu gihugu cy'u Rwanda. Imyerekano imaze gutangura i Bujumbura abahunga bariyongereye mu ntara z'uburaruko mu baca mu Kirundo bavuye mu zindi ntara hari hagwiriyemo cyane abava mu gisagara cha Bujumbura. Amatora amaze kurangira harabonetse impunzi zitahuka. Leta yaratangaje icese ku munsi mukuru w'abakozi ibiharo by'impunzi zimaze gutahuka intara ku ntara. Emile Laurentine Kanyana umushikiranganje w'ubutungane yari yarungitswe na leta mu ntara ya Kirundo.
Amaze guhunguka 150,000 mu Ruyigi amaze guhunguka 620,000 na Cankuzo 158,000 kandi n'abandi baguma baza.
Mu bijanye n'ubutungane n'umutekano abantu batanu wo mu mugambwe FNL ishami rya Gwasa bari bafashwe mu Kirundo bagizwa gushaka kugira imigumuko mu kwezi kwa gatanu 2015 baraburanishijwe mu nyuma bararekugwa. Sentare nkuru ya Kirundo imaze kubambika izera kucaha bagirizwa. Mu ntara ya Muyinga abantu 34 bo mu mugambwe FNL ishami rya Gwasa nyene barahagaritswe bagirizwa gufatanwa ibigwanisho bigizwe n'inkoho zashika 60 muri komine ya Giteranyi. Icenda barahanishijwe imyaka yo gufungwa itandukanye n'amahadabu, 25 barambikwa izera n'ubutungane. Mu ntara ya Kirundo abantu 10 barafashwe bagirizwa kugira igitero bitwaje inkoho ku bunywero New Top 10 mu gisagara cha Kirundo ahari hateramiye na buramatari w'intara. 6 barahanishijwe iminyororo yo gufungwa harimo 3 bakiriwe wo gufungwa imyaka y'ubuzima bwabo bwose bagiriwe icyacho kuja mu migwi igwana. Ihoteli ya muganga Yohani Minani iri mu gisagara cha Kirundo yarugawe imyaka 2. Uwo munyapolitiki asanzwe arongoye umugambwe Sawanya Frode nyakuri iragijanda daye akaba yagirijwe ko ariwe yari nyuma y'ico gitero abategetsi bavuga ko cyari kigamije kwica abategetsi b'intara ya Kirundo. Mu ntara z'uburaruko haravuzwe n'ikibazo cy'abantu banyuruzwa bakabura ikamanganiro. Nta gitigiri cyabo cyashoboye kumenyekana ariko mu bavuzwe harimo abo mu ntwaro nk'umukuru w'umutumba wa Kiyonza muri komine ya Bugabira mu ntara ya Kirundo abari mu nzego z'umutekano n'abanyagihugu basanzwe. Mu gisagara cha Kirundo mu mezi 3 aheze haragiye haraboneka ibitero vy'abitwaje ibigwanisho nk'amagrenade canke inkoho. Aha twovuga nk'igitero co ku itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri mu bunywero bwo muri karitiye ya Runanira cyahitanye ubuzima bw'umukozi w'ibanki Interbank. Harakomereka cyane abantu 3 harimo ubuserukira ishyirahamwe riharanira gato ya kamuntu uri giteka mu ntara ya Kirundo Matye Nkunzimana. Ikindi gitero ni cyakozwe kucegera cy'uburongoye ikambi y'igisirikare mu Kirundo gihitana umusirikare yamucungira ubuzima. Igihe cyose ibintu nk'ivyo bishitse abajejwe intwaro baragira ico bashikirije. Mr. Agostani ni musitaniro wa komine Kirundo.
Si kuvuga yuko ari bitero nk'uko abantu benshi bavyibaza n'abantu kumbure bivanze harimo n'ubusuma kumbure baze barikika mu kiza kugira ngo baze barakora ivyo bikogwa bigayitse byo kutwara ubuzima bw'abantu. Ijambo twahagiye mu banyagihugu nuko umutekano rusange uhari ariko nawo nyine ko nabo nyine batojya mu mukondora zose bufashanya na bajeje umutekano kugira ngo twicungere umutekano wacu.
No mu makomine ya Bugabira mu ntara ya Kirundo hamwe na Ruhororo mu ntara ya Ngozi haragiye haribonekeza ibimenyetso by'umutekano muke aho hari abantu baraswa canke bagategwa amagrenade. Ivyo bikaba vyatumye abategetsi b'izo ntara bahaguruka bagashika muri aya makomine gutorera inyishu ikibazo cy'umutekano. Mu ntara z'uburaruko mu Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Rakoze Jean Bosco Ndarurinze, iyi ni programa yacu tuyibashikiriza iminsi yose kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi w'Imana ku Ijwi rya Amerika. Ijana na zine n'ibice bitatu FM i Kigali, mu Burundi mudukurikirana kuri FM 94.9 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2, kandi mushobora kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri site yacu ya internet ariyo web3 radio yacu voa@gmail.com. Mwana nyele kumviriza ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu Kirundi ni Kinyarwanda ubu naho dushitse mu mwanya wa cakiganiro Ntorere Kazoza tugikurikirane.
Amakuru makimina beguri mu maki kudakoma
yo imisi yose nkaya mango sinkakaza ariko ndumviriza ntorere kazoza
umviriza ntorere kazoza
eh erega mwarasizwe ntorere kazoza
ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
Eka n'inyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
Mugitegurirwa na studio Ijambo
Ntorere Kazoza
Ntorere Kazoza
Jerome Niyonzima ndabaramutse nongere ndabahikaze bakunzi biganiro vya studio Ijambo na cyane cyane mwebwe mwikundira ikiyago Ntorere Kazoza. Uno munsi muriko muribaza mu kiyago cha politike aho tugiye gushimikira. Neza na neza dushimye kugaruka ku kibazo kijanye n'ibiganiro bihuza abarundi. Ibyo biganiro bihuza abarundi byari bitekanijwe gutangura kwigenekerezo rya kabiri rusama byahavye vyungurizwa mu ndwi igira gatatu y'uku kwezi kwa rusama nyene umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu yarusha muri Tanzania. Mbe none hamwe vyoramuka bitanguye ijambo nyamukuru abanyepolitiki bazoshikiriza abahuza iryo bari nyabaki. Tasiye Sibomana ni umuvugizi w'umugambwe IPRONA ishami riri mu mizero y'abarundi. Augustin Zojibwami nawe arongoye umugambwe Sangwe Pater. Abo bombi baganira na Jean Paul Nicyonteniye.
Mugitegurirwa na studio Ijambo.
Ntorere Kazoza.
Ntorere Kazoza.
Tasiye Sibomana mwebwe nka opposition biramutse bitanguye ijambo nyamukuru muzoshikiriza muri ivyo biganiro ni nyabaki musabiki kimwe bibiri bitatu muri ivyo biganiro
ego urabona uburundi aho bugetse bugetse hakobereke kobere ingorane yatewe n'ikiringo ca gatatu ca Petere Nkurunziza icyo ni ca mbere none kwiyo ngorane yabaye hagaca havyuka umutekano muke mu gihugu abantu bagapfa abandi bagahunga abandi bagapfungwa abandi bakaboreza igufa hanyuma abagenzi n'inshuti bahora bafasha Burundi bakaduharira ivomo hokugwiki nicyo nivyo bibazo bibiri kandi cyo gica kibyara bindi byose
icyo kibazo cy'amanda mwegwe kiracyavugwa cyane kiri mu vyo mwahivye
icyo nicyo ntandaro ya byose icyo gituma gitegezwa kubanza kuvugwa ati none icyo ko arico cyatumye umutekano muke gatuma abantu bahunga abandi bapfa abandi bapfungwa kigatuma inshuti n'abagenzi bahora badufasha baduharira ivomo dukora iki nivyo bibazo ibindi byose bivuka kuri ico
numvise docteur Jaminani umengo muri kumwe mu runani sinare muvyo yashikirije yavuze yuko ikindi kizovugwa gikomeye ikibazo cyo gukingira bose ati kurungikwa kw'inteko umva makungu vyihuta zo kingira abanyagihugu ati kirimo ni kimwe mu bibazo muzohera ko
yego nico nakubwiye mvuze nti inkomoko ya byose ni kiringo cha gatatu ucuraba ibyahavuye ingorane zavuye kuri icyo kibazo hariho ubwicanyi umutekano muke nico rero gica gitangura kuvuga ati mbe kugira tubandanye tuvugana duharira kugira dutorere inyishu ya politique ku kibazo cha politique none tuguma tuvugana abantu bakibandanya
muzobanza gusaba rero izo nteko mva
amaho nteko cyangwa ubundi buryo bwose bwo tuma abantu babanza guhagarikwa kwicwa kugira dushobore kuvugana atamaraso ya bene urundi ariko asisika
mwe gisonzoje bwa ibiganiro byatanguye ijambo nyamukuru muzoshikiriza nkasangwe padere nirihe
nuko ntangara ingene tasese bomana atibuka ibyamanda cyaheze kera ni kibazo cyaheze kera bamaze kugira ni wowe wenyine ku isaka kipfu
niba utakiciye kurashaka kusiba mu biganire
itorero itorero cyaraheze nta uzosubira kuvuga ikibazo cy'amanda itashura kuzovuga gusa arashura kuyimvira amatora imwe 2020 ico kirega mugabo reka tumpere ku ntanga ikibazo nyamukuru aho bizobira ico biganire mbere nibikira biba ni kuva twikukira amatora ya mbere yabaye itariki 15/12/2016 uko habaye amatora hama haba ubwicanyi ico rero ntaho gihuriye na manda
mwebwe rero muti mukapa muzo mubwira muti iki kibazo nico teza kwiga
kibazo tuzoraba kuva twikukira gushika uyu munsi uko bateguye amatora ariko bamara abantu kugira ngo ntibatware
icyo nicyo coje mu biganire
kitagiye mu ibintu uvuga nibiki
utasiyana umugara yavuze ati kibazo umugabo cihuta ni gukingira kwiga ingene gukingirwa abantu
bose
hanyuma ica kabiri ikibazo cy'amanda avuga ati nico ntandaro yabyo
arabizi nta muntu kwise kivuga amanda baramaze kumenya ibyo ari byo none atari tasese wa maranda kivuga amanda mumbwire wo herutse kumva cyaheze kera
icyo utasiyana iki avuze ashikirije ugisezo gibwa mati kimwe mu bibazo bitegerezwa kwigwa muri iyo biganire uku kuntu igiye cyose amatora baye aca haba ingorane mu gihugu ni kirumvikana yuko ari kimwe ngira ngo mu byo kwigwa muri iyo biganire
ndacumva gose mugabo ntitumenyere ku kudwanga ibintu kugira
ibintu bipanze uko
kugira tujeragize abarundi none ubu tuzogaruka kwiga ico kugu nyuma y'amatora yagwa gasura
utatize mu 2020 hazo bundi bwicanye
ndiranzoje
utubukoze iki
ndire mumubwira ndindire nazarancira none ubu tuzogaruka kwiga mbe ntuzi inyuma y'amatora ya 1993 nkuko bavuze harabaye ubwicanye niho nyabwoko uririmo mugabo turagerageza turagirante baratinda barashika mu biganiro by'Arusha baratora inyishu iyo nyishu yatowe inyuma y'abeka amasezerano y'Arusha niri kwisubizwa ibuti niho rero tuzohera
ijambo nyamukuru yemwe muzoshikiriza mwavuze muti muzugaruka kibazo cy'amanda muzugaruka kibazo cy'umutekano cyane cyane kugira ngo ibiganiro bibe abantu bariko barakingwa ariko ico numvumego ni mugihuriza ko na ugisenzo gibwami we bavuga ati ahubwo ikibazo nyamukuru n'ukwiga ingene igiye cyose abaye amatora ama hachaba ingorane tuca kugira ikibazo gikurikira ngira ngo egome tashye sibomana retiti ibiganiro ego ariko abagirizwa kudeta kirazira iki kintu mwebwe mu kivuga kwiki
nagira ngo bwire ko igese nde DFDD yasinya amasezerano ibyaha yagirizwa bisumba rya kudeta cha kabiri kuraba uwaho nyanze ibwirizo nshingiro n'amasezerano y'Arusha akagira manda ya gatatu niwo bayagomba gusova amasezerano y'Arusha n'ibwirizwa shingiro akavuga ati wagomba kubihonyanga nabera rarehitoza abandi bazo hava baharira wagize kudeta n'utayigize ariko uva muri abo namwe mugabo bazo hava baharira bati ndega hajya uwagize kudeta gusumba ubundi azo hava yitwa nde
ubwisenzo kibwami ati
ubwambere
leta iti biganire ego mugabo abagirizwa kudeta
sina leta ni ONU iciye muri conseil de sécurité yarafashe ingingo zihambaye zibiri imwe ni ingingo inomero 2248 yindi ningingo 2279 ivuga iti mu Burundi mugira ibiganiro bidakumira mugabo abagize iterabwoba n'ubwicanyi n'ugomba gukoresha ingimba abo bantu ntibazoja mu biganiro bazoja ahubwo imbere y'ubutungane
nkuwiza amategeko ko tashyesi bomana ico kirumvikana
ntibazoja imbere y'ubutungane
mugihe wewe ukiri ku butegetsi aba gombye kugukubita ubuti kugukubita kudeta nibisanzwe batabishoboye
nibisanzwe nibisanzwe
reka duge kwijya
nibisanzwe ko baje imbere y'intahe mu gihe cyane cyane
batashobora
nicaha
bagushoboye ntaca
ba nicaha mugabo rero ingorane ivyo byose iyo byavuye ni aguma ari hahandi
muti nico sigare cyo kwigwa
kizo kuiwana
inanda ruhiyo kudit mugabo na ure mera yuko abagirizwa icyo caha bakwita naye
mugabo cyo menya rero hageze mu bigani niho mbe warumvise imburano zabo bajya bapfungiwe yo kudeta nyine bavuga bati mbe none ko abapolisi bari ko barasaba abamanifesta abanyagihugu hanyuma umukuru w'igihugu akavuga ati mungira manda ya gatatu ibwirizwa nshingiro bitabirekura n'amasezerano ya Arusha twe twagomba gukingira abarundi tugasova n'amasezerano y'Arusha urumva zamari rero aha turacavuga hatwe nazo
bizamburana
bibaza ko bizo biganire bitazogaruka uko nyene
izo mburano ntizifashe
tutiriwe turaja inyuma y'ibindi byinshi icyo kibazo kizoba ari mu bindi byinshi byatumwe n'ico kiringo ca gatatu Tuni faso dina wa televizyo garuka.
Izombora ntizigira ishingiro.
Umubu waramukubonye General Joseph Rwani yombare mu biganiro. Sangwe Padere ni wo bandanya ibiganiro.
Ndamusanze. Mu Burundi.
Oya muriye nk'iyarusha.
Umuntu muganira iki? Urumva rero ibyo tase navuga sivyo na gatuye. Kuko bajya bagize kudeta bafashe ibwirizwa nshingiro baralisenyura byose kupoko. Ko ntoshobugira kudeta udaherekwe ibwirizwa nshingiro. Namasezerano yarusha kutera kuvuga ngo zigamburano zabo zirashemeye zirafashe ijyo ntibigira ishingiro na gatoya nico gituma na ONU yavuze ati hazoharira abantu bose kiretse abagiye mu iterabwoba n'abakwesheje n'abagize muri kudeta n'abagombye kuresha ingimba n'ibintu byumvikana cyane kandi niko bizogenda kandi niho duhagaze
Anyuma hari kindi kibazo utasiye si bomana hari bamwe batavuga rumwe na leta arimo namashira hamwe yigenga avuga ati ikibazo cy'ugukuranwa ku bwoko ni kindi kibazo ngo gikomeye cyategerezwa kwigwa mwebwe muri ipron ico kiri ni kimwe mu bibazo mubona vyoja kuri agenda y'ivyigwa muri ivyo biganire
erege ibiganire ntituzoba tugiye gusubiramwe amasezerano yarusha ico nica abantu bakwikomeye tuzoba tugiye kuraba ahubwo igituma batagomba kwakurikizwa nico kokogwa kugira kurikizwa nico gituma nivyo biganiro twari dukeneye ko binyaruka
abavuga ivyo rero mutivyo nibijanye nibikenewe
ni kibanzo kirimo hema no mu reserve charimo mugabo kugira igihugu kive muri aka kagubu
ico nico bakiraje
mu ico covugwa mu gihe igihugu cyo bagifise inzego zasubiye kwizigwa
mugabo nivyo uvuga muri ibi biganiro
kuko ibi biganiro je mbona bito bidakenewe huko hari ivyihuta kandi ico co tuma dusubira guharira
imari zindi zidahira
imbere ko basinya
bwa miki kibazo kivuga kwiye
ico kibazo cikurakurana umacugwa ko
batsi imyaka 5 muhutu yini imyaka 5 mututsi ari bamaze iminsi babivuga ko nk'umukuru
igihe ico kibazo ni nka kimwe cyaturaze manda caheze kera waragihari yarusha nibiti biruma na Mandela na Nyerere na abantu bose bari bagize ati teshwa mute muri demokrasi cyo bintu ntibibaho umutuso ko mugutwara nagira imigambi myiza ashaka twara n'imyaka 2019
utizo bitandukanye na demokrasi
umuhuto agomba gutwara nagira imigambi myiza
atogwe n'abanyagiye
barahebunjwe abo batutsi barahebunjwe kuri ico kibazo ntikizogaruka ntakimwe cyaturaze bemanda ni somana wenyine akikigaruka abandi bose bari bakoze ngo ngishitse ntikizogaruka rero nta n'uzocika n'umwe
nturereka zuza
Urakoze Jean Paul nico ndindiriye n'abatumire bawe murakoze namwe mwahisemo gukurikirana Ntorere Kazoza Jerome Ninzima ndi mubanike mubanye no muvyanyu naho gutaha
cyari kiganiro Ntorere Kazoza ikiganiro gice hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na Studio Ijambo
Radio Ijwi rya Amerika dusamirana ni Washington DC ibiganiro twabateguriye uyu mwanya bigarukiye ngaha turashimiye abo bose bagize uruhara kugira aya makuru abashe kubashikira na cane cane Fatuma Alimas Kalala yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri mikro mwari kumwe nanje Aloise Bigirimana Turabashimiye kuba mwaduteze amatwi twongeye kubatumira mu biganiro byacu bisanzwe muza kumva mu gitondo guhera isaa 11 n'igice mwese rero mubandanye kugira umunsi mwiza w'Imana aho muri mu miryango yanyu Aloise Bigirimana niwe mwari kumwe kuri mikro ndabasezeye ndabifurije kugira umunsi mwiza.